Kirundi Culture, amakuru mu Kirundi.
Nolis Nduwimana.
Mwakoze mwebwe mwese mwese mukurikira ibiganiro byacu, ndabashikaze muri ano makuru yo kuri uyu wa gatanu. Hano makuru tuhere kuri bikuru bikuru biyagize. Ubuyobozi bw'intara ya Bujumbura bumenyesha ko butewe impungenge no kugenda ku butaka bw'igihugu kwimonekeza ku nkengera z'inzuzi Rusizi na Ruhwa ku mbibe Uburundi buhana n'ibihugu bya Congo n'u Rwanda, kubera ibikorwa by'abantu buramatari waho waherutse guhamagarira ba musitanteri w'amakomini atandukanye kubikurikiranira hagufi. Ugwaruka rurenga igihumbi ruva ku mugabane wa Afrika rugiye gukoranira I Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi bw'u Burundi mu ihuriro rigira gatanu ryago ryibanda ku ruhara rw'ugwaruka nyene hamwe n'abakenyezi mu bikorwa by'amahoro n'umutekano kuri uno mugabane. Twabateguriye ntibijanye n'uburimyi, tuvuga uguhangana n'indwara zimaze imyaka zibangamiye ibitegwa mu gihugu, hamwe n'inkuru y'imico kama nk'uko mumenyere imisi yose ya gatanu n'umutu yaga ku miziro ijanye n'umwuga wo kwegeka mu kubaho kw'abarundi. Utuma amajwi abashikira ni Kofi Olivier Rubera Intwari, twese twongeye kubaha ikaze.
Radio Indundi Culture.
Uramatari w'intara ya Bujumbura haragaragaza amakenga ku kugenda ku butaka bw'u Burundi kuriko gutegwa n'ibikorwa by'abantu mu burere buri ku nkengera z'inzuzi za Rusizi na Ruhwa zigabura igihugu cy'u Burundi hamwe n'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika Iharanira Intwari ya Congo. Uwo mutegetsi aherutse guhamagarira ba musitanteri b'amakomine ya Ntahangwa, Manda, Bukinanya na Cibitoke na Mugina kubikurikiranira hagufi. Mu rwandiko yateye ku mukono ku munsi wa mbere w'inondwi, uramatari wa Bujumbura Aruyize Ndayikengurukiye yashikirije ko muri ibyo bikorwa bibangamiye hagataka harimo uburimyi, gucukura ubutare hamwe n'isenyuka ry'inkombe z'izo nzuzi Idonido na Egide na Hayo.
Mu itangazo ryo ku wa gatatu myandagaro no mwaka, uramatari wa Bujumbura Aruyize Ndayikengurukiye yandikiye ba musitanteri b'amakomine Ntahangwa, Manda, Bukinanya na Cibitoke na Mugina, avuga ko urugendo wagize hagati mu kwezi guheze kwa Mukakaro umugwi w'igihugu ujeje kwerekana imbibi z'igihugu zica wasanze ibikorwa by'abanyagihugu ku nkengera z'inzuzi za Rusizi na Ruhwa zigabura u Burundi n'ibihugu bya Congo n'u Rwanda bibangamiye ubutaka bw'u Burundi. Ibyo bikorwa bigatuma bwimukira muri ivyo bihugu. Muri ivyo bikorwa ubwo rwandiko ruvuga ko ari nko kurima ku nkombe z'inzuzi, kwimba inzahabu, gufyatura amatafari no kudakingira inkombe z'izo nzuzi. Muri urwo rwandiko kandi umukuru w'intara ya Bujumbura anegura ko izo bikorwa byose bibabajeje intwaro barorera mbere rimwe na rimwe bakaba aribo batanga impusha zo gukora ivyo bikorwa, avuga ko bigayitse kubera izo mvo uwo mugwi ukaba wahavuye ukora inama yagutse iri ngo bajeje intwaro, umutekano, kwivuna abansi no gukingira igihugu abajejwe ibidukikije n'amatongo hamwe n'abajejwe amasoko ntanga nguvu ubutare n'agataka, aho asavye gukurikirana ko atabanyagihugu bajya mu vyo konona imbibe z'igihugu kuruzi runaka no guhana vy'akarorero abatware bose batazubahiriza inkingo zafashwe. Ikibazo cy'ubutaka bw'u Burundi buja buratwagwa n'inzuzi zigabura u Burundi n'ibindi bihugu kiravugwa kandi n'umukeya cy'uruzi Maragarazi rugabura u Burundi n'igihugu cya Tanzania biturutse ku myuzurira ituma ubwo ruzi ruti inzira aho bamwe mu banyagihugu barimira muri ivyo bice bemeza ko bimaze no gutera amatati hagati y'abarimyi, nk'uko bino byanagarutswe ko na buramatari w'intara ya Burunga muri Mukakaro no mwaka hahimbazwa umunsi nyafurika wari w'imbibe. Parfum Bonyibuka yahamagariye abanyagihugu kubandanya bakingira ubutaka bw'u Burundi mu gutera ibiti harimo imigano bigwanya inkukura.
Ejide na Hayo ako kamo gategwa nabo bajejwe intwaro karashimwa n'ishirahamwe ACPE kishinze gukingira ibidukikije rinegura ko gushika ubu bamwe mu bajejwe intwaro bari basigaye bigira basinda bibazwa kwigenda ry'ubutaka bw'u Burundi hirengagijwe amategeko igihugu gifise abukingira. Umukuru w'iryo shirahamwe Innocent Manigwa n'inzigo abona ko inyuma hiyo ntumbero yahawe abarongoye ayo makomine uramatari wa Bujumbura akwiye gukarihi z'ubwenge abo bamuhagarariye kugira ngo bamenye neza biri mu mategeko agenga gukingira ubutaka igihugu gifise. Kurikira Innocent Banigwa n'inzigo.
Ni ingingo bwa mbere hoho twa yaduhimbaye ubugira kabiri ni ingingo dusanga kubisanzwe itari nakuye no kuba kubera ko muri uko kugenda kubwo butaka bw'u Burundi twaregeze no kuvyerekana tuvuga yuko ahanini bihagaze ku kudashigwa mu ngiro kw'amategeko asanzwe araba ibidukikije muri rusangi n'ubutaka budasigaye inyuma. Aha twovuga nk'itegeko riraba amazi yuko 2026 kwezi kwa gatatu umwaka w'2012 kuri ico gice yavuze iryo tegeko ntigeze ryubahirizwa ikindi abagira uko kwimba inzaha ugasanga ingengera zizo nzuzi bariko barazimbamwo atangingo nimwe atanu buryo nabumwe bwerekana ingene ushoboye gukora ikintu nk'ico ingene usubiriza aho wagikoreye bwerekanywe nabo bariko barabikora rero itegeko ntigubahirizwe kugira ngo ibidukikije n'isirimwo amazi nubwo butaka umva buriko buratujana bibandanye bikingirwa byubahirijwe bitagenze uko nubundi nahandi haracagenda tukanavuga rero kandi ko uwahagarariye iyo ntara ntagarukiriza aho gusa ahubwo tunamusabe anatunganye n'amanama yo gukarikiriza ubwenge abo bamuhagarariye kuko nabo biragaragara ko ayo mategeko ntibazi birimwo kuko kibazi ibirimwo ibyo ntibyoba babona bibaye navyo babona nabo babifisemwo iyindi nyungu kumbure igihugu coheza kikababaza mu nyuma
Mubye migenderanire hugaruka ruharugwa mu 2022 ruva mu bihugu bitandukanye vya Afrika harimo Burundi ruritegwe Bujumbura mu Burundi kundu itangura ruzuba gwitavye inama igira gatano y'ugwaruka nyene gwaruka ruva kuri no mugabane yibanda ku ruharagwaruka hamwe n'abakenyezi mu mutsimba taza amahoro n'umutekano kuri no mugabane irihuriro rizoba rirongwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Varisito Ndayishimiye umuvugizi wiwe Nancy Ninette Muto niyamenyesha ko iryo riro harakajyo kadasanzwe kugaragaza impano z'ugwaruka mu bisata bitandukanye bishora gukomeza iterambere rya Afrika Nancy Ninette Mutoni
kuva kwigenekerezo rya 10 gushika kwigenekerezo rya 12 myandagaro umwaka w'2026 igisaga cha Bujumbura kizokwakira inama igira gatanu y'ugwaruka ku mugabane wa Afrika mu kiyago ku ruhara rw'ugwaruka mu gutsimbataza amahoro n'umutekano n'uruhara rw'abakenyezi kuvyerekeye amahoro n'umutekano twamenyesha rero yuko hitezwe abashika 1200 bava mu bihugu bitandukanye bigize ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika hazokwitaba rero ugwaruka rutandukanye ngaha mu gihugu cacu harimo rero abanyempano batandukanye harimo abaririmvyi harimo abakinyi rurangiranwa harimo abasanzwe bakora imyuga yo gutwenza icivugo cuno mwaka ni icivugo kigira giti amazi kuri bose uburongozi kuri bose muri Afrika n'uruhara rw'ugwaruka n'abakenyezi mu gukinga amatati gutorera umuti imishamirano no gutsimbataza amahoro arama aciye mu ntwari bereye gutunganya neza amatungo kama ni inama yagutse irimwo ibisata bitandukanye izo hakajyo abahinga batandukanye bafise impano zitandukanye bafise n'ivyo bamaze kurangura bitandukanye bazoshobora gushikiriza bagahanara ivyumviro n'ugwaruka n'abakenyezi bazo babashitse ngaha mu gihugu n'abasanzwe bari ngaha kugira ngo duteze imbere Afrika yacu ibe Afrika yiyubatse Afrika iteye imbere Afrika itateze amashyi
Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture turabandanye nano makuru urwego nshingwa Kirundi rurasaba iyongerezwa ry'amasaha yigishwamo ururimi kavukire mu mashure rukanegura ko kubera intunganyo nshasha z'ibyigwa kuva mu mashure yibanze gushika inyuma ya shure nshingiro amasaha yigishwamo ikirundi hadakwiye hafatiwe kuyigishwamo izindi ndimi mu kiganiro yahaye Radio Indundi Culture kuri uyu wa gatanu umunyamabanga nshingwa bikogwa ntayegayezwa ubwo rwego yavuze ko ibyo haragahaze kubwo rwego kiyongera kwidebukirwa kuri urwo rurimi mu miryango Pascal Tuyubahe yemeza ko mu gutahura izindi ndimi mvamakungu umwana wese habwirizwa kubanza gushimangira ururimi kavukire
ururimi rw'ikirundi rurakoreshwa mu nyigisho haba mu mashuri shingiro canke inyuma y'amashuri shingiro ariko sinumva ngo birashemeye cyane kuko guhera mu mwaka wa kane kuduga ikirundi gica kiba ururimi atari rwo kwigisha mu mugabo ururimi yigishwa nk'izindi ndimi rero tubiravye dusanga amasaha yagenewe mu Kirundi haba nyuma y'ishure shingiro canke ishure shingiro muri iyo myaka navuze usanga ari make cyane adakwiye ugereranije n'amasaha baha izindi ndimi mvamakungu nk'igifaransa cyane cyane hamwe n'icyongereza amashure y'abigenga sahiriza rero imbere y'ishure shingiro usanga umwana muri iyo shure abahera kumwigisha ibyigwa byose akavuga igifaransa cyangwa icyongereza nabo twumva mu mihana iyo usanga umwana bamuvugisha ururimi rwo hanze kandi turi ababyeyi b'abarundi aho nagahaze rero ni ukubana tuhimiriza kugira ngo abajejwe indero bashobore guhimiriza ayo mashure kuza barashiramwo ibyigwa by'ikirundi guhera muri iyo myaka y'imbere y'ishuri shingiro kugira ngo uwo mwana ntibagire icyo kirundi ikirundi cyagwizwa kuronka amasaha arengeye ayo uyu munsi kugira ngo umunyeshuri arufate minenegwe ntanagwibagire twebwe dutohoza ibyerekeye by'isorongora ndimi twemeza neza yuko kugira ngo umwana atahure urundi rurimi rw'amakungu abanza gushimangira ururimi kavukire
Mubijanye n'uburimyi bamwe mu barimyi be n'imirima imaze igihe ibangamiwe n'indwara zateye ibitegwa mu gihugu bavuga ko bahisemwo kwikora ku buhinga kama kugira ngo bahangane n'izo ndwara nyene kubirikena ry'imiti kijambere mu gihugu abo bari mu bitabye huriro rigira 11 ry'abakorera muri kino gisata c'uburimyi nyene ku mugabane wa Afrika ihuriro ryari imaze imisi ribera Bujumbura kuva mu ntango zinondwi banegura ko ubushakashatsi kuri zino ndwara datera intambwe uko babyifuza ico bashima nuko ubwo buhinga kama bahavuye basubira kwijukira uriko burabafasha mu kongerekana kumwimbu gushika mu mwaka w'2020 ubushikiranganje bujejwe uburimyi bwerekana ko kubera izo ndwara zija zirisubiriza mu bitegwa hashobora kuba uruhombo rugera ku bice 30% muri kino gisata buri mwaka n'inkuru ya Joton iratuze
akarorero na Kadevote Nizeyimana wimugwi komine ya Cibitoke mu burengero bw'u Burundi natwiganira uko indwara gushika ubu atamuti w'ikizungu uramenyekana yahoneje ibitoke vyiwe
yeye jabo yari igize ku munyataro ndayitera ariko aje baje abantu baragira impene cyo yari iye ko cyaca gihera kuri iyo ngundo nyene imibyaro yose zagenda zijyaka no byage bihera byose birakwara birakwanga byose biratinda birahera
amaze kubona ko atako abikika yahavuye yikora ku buryo kama mu guhangana n'iyo ndwara irangwa no gutumba imitoto na ikirabura ntiyazigiye
cyane cyane nkora reka tubisitire tubikuremo icyo tuzana umunyota nari nabyigiye mu ishyamba rya Pyrox maje turinda ibintu ubwo turasubiramo turinda ibintu ko bushasha bwa muri kasi turatakuramo turatura ndindira amezi atandatu amaca nzana imyota rero ntabwo byarengo hasi amaca ngiye kugiza ngenda mbona n'umwafu hanyuma ashyiramo akanyota gakeka kesha ntera ku gitoki rero umugabo ca ntera birya bya mitose nke gusa ubu bifise umuvuduko ndarura umwimbu ushimishije w'ibitoke undarura ibitoke
Devote Nizeyimana asanga igisata c'ubushakashatsi mu Burundi kikiri kure yerekana nk'igitegwa c'ipapayi gisigaye gifatwa n'indwara itaramenyekana ituma haza duhere ku mababi kuva kikiri no mu vyaro
oya turacare ku rugero rutoya cyane hamwe tworonka rero abahenga bo turose ubuhenga canke ubumenyi byo bavyiza gusunga
Juvenal Ndayikeza umurimyi w'amatunda muri komine ya Gihanga amenyesha ko ubuhinga kama kuri ico gitegwa bubonekera cane cane mu gutegura imivyaro kubera atabikoresho vy'ubuhinga bihari
kugwiza imivyaro uragenda mu murima wawe w'amatunda yetse cane hanyuma ukayarobanura ukabanza ukayareka agasha hanyuma ahiye ukazoyamura uyamuye bayatana muhira hamukayashira mu kintu ciza cyakorera ibintu bita gupo dora cugenda ukayanikira hano rero hari ubuhinga kuyanikira bisaba yuko izo mbuto zawe zironka ubushuhe no mvuga bugereranye kazanikira zikuma ku rugero rukwiye twebwe kuberako nta bikoresho bihanitse turaronka ariko ushize mu kanwa uraruhekenya ukagumva yuko bumye cyane
ubushikiranganje bwo burimyi buhimiriza abarimyi gukoresha uburyo kama bwo kugwanya indwara z'ibitegwa kuko ari bwo butagira ingaruka mbi ku magara y'abantu n'ibi dukikije icegeranyo c'ubwo bushikiranganje co mu mwaka w'2020 cerekana ko Uburundi butakaza ibice 30% vy'umwimbu bivuye ku ndwara z'ibiterwa
Agataho muhinga yakoze amatohoza kukubaho kubikoko na kamaro kavyo jibe kazitsa ahanura abantu kwijukira umwavu bita vermicompost uhingurwa n'utuyoka duto duto mu guhangana n'indwara nkizi hamwe no kunagura ibitegwa bimwe bimwe biriko birazimangana mu ntara zitandukanye umuhinga ashikiriza ko uwo mwavu ukomoka kuri utu dukoko uri mu ivyunyunyu bituma ibitegwa bitagwara reka tumukurikire
urya mwavu sanswe w'imbo kubikorera uba wakozwe n'umuntu mugabo urya nawo wundi wa lombri compost uba wakozwe n'umusiba n'utumikrobe bibana urafise rero ivyo twizeye ko ushobora gufasha nko mukunagura ibitegwa bimwe bimwe biriko biragwara cyane kubera kimwe gituma uwo mwavu ufite agaciro cyane ku isi ni ugufasha ibitegwa kurinda ingwara ariko rero nta bushakashatsi bwinshi turakora ku icyo gisata tukaba twizeye ko nkumburejo canke irya ejo tuzotangura gukorera nko ku mateke mwatsi ko yagiye mu ntara nyinshi z'igihugu twoshobora gusanga gukoresha lombri compost byo shobora kuyagarukana bikabangamira ya migera tuma rya teke ridashobora kuhaba hariho n'ibindi bitegwa bisa n'ivyahonye muri twibaza ko bishobotse twokorera ku bushakashatsi tugahava dusanga nkumbure vermicompost yo tuma bigaruka bikaboneka umwavu wa vermicompost uko kuntu urimo utuntu twinshi harimo vyonyonyonya mukuru harimo nibindi ariko bituma igitegwa kigira amagara meza saka ko kakari ko kose gashobora kugikorako kya effet probiotic nukwa kwica utuntu ze tumwe tumwe yama nematode nk'akarorero n'utuyoka tubangamira cyane ibitegwa hariya mu mizi wakoresheje lombri compost natwo tuca tubangamiko tubangamiwe igitegwa nacyo ikacha kimeregwa neza kikamera nk'ikibutsinda ndetse rero upompye ukoresheje n'irya tedore vermicompost utusanga igitegwa gishobora kwera kitagwaye hanini ni bushakashatsi kwakoze ku itomate no kwikawa ugukenera irya miti yo gupompa kuca kugabanuka ubu rero ukora vermicompost nawe urawihingurira uwo muti mukapoma bikagenda neza
Gilbert Kazitsa umuhinga yakoze amatohoza kukubaho kw'ibikoko n'akamaro kabyo mukanya inkuru imico kama
Radio Indundi Culture inkuru y'imico kama
imico kama tubashikiriza iminsi yose ya gatano no munsi tuyaga kumiziro hijanye n'umuga wo kwegeka mu Burundi muri iyo umuhinga mu kuzura ibisigarira bya kahise n'imbere ya kahise Elias Sadiki avuga ko abavumbi buca baja kwegeka kizira ko bararana n'abakenyezi babo ko kandi no mukuja kwegura bagenda batambaye hamwe nuko bagenda mu mutwenzi ino nkuru twayiteguriwe na Alice Ndayizeye
umuga wo kwegeka numwe mu myuga yamiranga Abarundi uwo mwuga watangujwe n'abantu bo mu muryango w'abashubi bihereye ku muvumbi yaragira ibwami kugira umuntu awukore abanza kurondera igiti bahagaheza akakimanika ku giti hejuru iyi nzuki rero zashoboye kugitaha umuvumbi arateza gukurikirana neza ico gitiba ndetse agakoresha n'imiti ituma afatira inzuki ngo ntizitahe ibindi bitiba nk'uko twabibashikirije uwo mwuga ariko urafise imiziro bijanye a Elias Sadiki atangura tubwira ku ntambwe yo kwegeka
imiziro ni myinshi kandi imwe irasa n'iyindi nk'akarorero nta muntu aja kwegeka yararanye n'umupfaso ni wiwe nicyo kimwe ndabahiga abaje guhiga nta uja guhiga yararanye n'umupfaso ni wiwe niye kubera ugiye kwegeka waranye n'umupfaso ni wawe nizo gitaha
igihe hagetse kwegura naho uwo muhinga havuga ko kizira ko umuntu aja kwegura agenda yambaye impuzu
kenshi yagenda kucegura mu bucagu cagu yagenda kucegura mu bucagu cagu kugira ngo buze guca yamaze kugishikana aho yateguye kucegura kenshi yagenda kucegura atambaye yarurira hejo gucagiti atambaye akacegura akakimcyururutsa hanyuma akakijana akagitereka hamwe yagitegurira zanduki zizoba
nigihe cyo guhakura ubuki umuntu ntamara ubuki kuko bishobora gutuma inzuki zimuka
hanyuma rero hageze aragenda agakura ariko guhakura agakura akazisigariza kuko uhaguruka ukamara uba uzisa usambuye igitiba zica zigenda
hari n'ikindi avuga ko umuntu yokwirinda igihe yegeraho inzuki ziri kugira ntizimurye
inzuki ni ibiremwa bimotegwa kandi biramotegwa najya amashugwe zigenda kudahamwo zigenda kuyadahamwo kubera ziba zamotewe rero iyo usize amavuta mota ziraza nyene ajye usanga kukamoto kajanye n'ubwoko bw'ivyatsi zihora zija kudahamwo cyadiza rero iwawe zikazi kurya nuko bimeze
kuko vyemezwa n'uwo muhinga umunsi umwuga uri mu mico y'abarundi urakogwa kandi ku buhinga bwa none ariko nabo bawukora ku buhinga bwa none bategezwa kwifashisha abawukora mu buryo kama kubera ubuhinga n'ubumenyi basanganye
Alice Ndayizeye nuko rero nahaduciye turangiriza no makuru ndabashimiye mwe mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza shimiriye ntabayegeranije hamwe na Kofi uri byeru bintu hano yariko atuma amajwi abashikira twese tubifurije kugira ibihe byiza mubandaye mukurikira n'ibindi biganiro byacu
Nolis Nduwimana